ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 Radio Ijwi riyobora. Kuri internet mudusanga kuri waishatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Abarundi bagera kuri 500 basaba ubuhungiro, baratabariza ikibazo cy'inzara ibamereye nabi.
Nanezerewe cyane kuba nkuye kake kandi nkaba nari ndahashashaye ndahashaka nifuza kutoronka.
Bamwe muri abo Barundi rero turanyarukira no muri Tanzania. Leta yongeye gusubukura gahunda yo gucyura impunzi z'Abarundi zifuza gutaha ku bushake bwazo, abagera kuri 500 bazataha ejo. Na mu mahanga, umwami Karoli wa gatatu w'Ubwongereza kuri wa mbere yagejeje ijambo rye rya mbere nk'umwami ku bagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Izo nkuru n'izindi ni mukanya. Tuje muri Ethiopia, ingabo z'intara ya Tigray zimaze iminsi mu mirwano n'ingabo za Ethiopia zatangaje ko zigiye guhagarika intambara kugira ngo zitabire ibiganiro by'amahoro byateguwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe FIDEL. Niyo ngabo
abategetsi b'intara ya Tigray basohoye iryo tangazo mu ijoro ryo kumusiba Imana, ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bisubiye kuremera impande zitana mu mitwe. Ni nyuma kandi yuko ingwano hagati y'izo mpande isubiye kwaduka mu kwezi guheze igahagarika agahengwe kagereranye kari kamaze amezi atari make. Abategetsi b'intara ya Tigray bari banebaguye utwigoro two guhuza impande zose tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika tuyobowe n'intumwa idasanzwe yawo Olusegun Obasanjo. Leta ya Ethiopia yari yatangaje ko yiteguriye ibiganiro hariho hose n'umwanya wari wo wose kandi atabibanje gusabwa. Yamara abategetsi ba Tigray bari basabye ko Leta ya Ethiopia isubira kuronsa ibintu ngendegwa ko abanyagihugu baba muri iyo ntara no gukura inteko zayo mu gihugu cya Eritrea. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhara rukomeye mu guhuza impande zitana mu mitwe. Amerika ishyirahamwe mpuzamakungu n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya birakira neza ibyatangajwe n'abategetsi b'intara ya Tigray. Yasabye abategetsi ba Eritrea n'abandi itadomye ko urutoke guhagarika gukokeza kugira intambara hagati y'impande zitana mu mitwe ibandanye. Ingwano yasubiye kwaduka hagati y'izo mpande yasubiye gutuma ifashanyo zijejwe gutabara abanyagihugu baba mu ntara ya Tigray zidatangwa.
FIDEL niyo ngabo turacyari kumwe, ariko noneho uratuvana muri Afrika utujyane mu Bwongereza aho umwami Karoli wa gatatu kuri uyu wa mbere yagejeje ijambo rye rya mbere nk'umwami ku bagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu.
Umwami Charles wa gatatu yatangaje ko inama ishinga amateka y'Ubwongereza ifite uruhara rukomeye muri demokarasi y'igihugu. Yahayagize uruhara rukomeye abashinga amateka n'abakenguza amateka bagize mu mateka y'igihugu. Umwami Charles wa gatatu yatangaje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatanze akarorero ku byereke kwitanga atiziganya mu gukorera igihugu n'abanyagihugu. Menyesheje ko abashinga amateka n'abakenguza amateka babimufashijemo azokurikiza akarorero k'umuvyeyi wiwe. Inyubako y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'Ubwongereza izokwakira ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri kuva ku munsi wa gatatu ku muhingamo mu kiringo c'imisi 4. Niho abanyagihugu bazoja kumusezera gushika ashingugwe ku munsi wa mbere w'indwiza. Inyuma y'uko ashikirije ijambo ryiwe, umwami Charles wa gatatu yaciye agira urugendo mu gihugu cya Ecosse aho yifatanije n'abajejwe guherekeza ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri imbere y'imisa yo kumusezera izoba ku muhingamo wo ku munsi wa mbere w'indwiza.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter. Munadusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Tanzania, aho Leta yongeye gusubukura gahunda yo gucyura impunzi z'Abarundi zifuza gutaha ku bushake. Abagera hafi kuri 500 bazataha ejo. Inkuru turayikesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Tanzania, James Joven.
Abari mu gihangare bategereje kuzotahukanwa kwa kabiri no kwa gatatu imijyango 120 igiza abantu 485 biyandikishije ku bushake bwabo mu kiringo cy'amezi 8 ashize benshi muri bo bagiye kujya mu ntara z'amakamba Rutana na Ngozi mu nama n'umutegetsi mukuru w'ishami gishyiramwe ono gitako munzi ku isi ya Ser Filippo Grandi heruka kubera mu nkambi ya Nyarugusu impunzi zasabye ko leta ya Tanzania yokoresha inzira zose zisabwa ngo kemure ikibazo cyo buhunzi ariko biraboneka neza ko bitazoshigwa mu ngiro vuba gusa muri kino gihe amabi yakorebwe impunzi yariyongereye ku rugero runini kuburabuzwa no kugabanya imfashanyo zigenewe impunzi leta ya Tanzania heruka no kugabisha impunzi ko ataburenganzira bafise bwo gutwaza amakinga ni moto hagati mu nkambi naho byabafasha cyane mu kunyarukana abarwayi n'ibintu abanizimwe mu mpunzi twasanze mu gihangare zirindiriye kuzotahukanwa mu gihugu cy'amavuko harabanezerewe hari n'ababona ko batahukanwa ku ngufu
ngwi turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse kweri ndabyiteguriye neza ndetse nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteze igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe
ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yoyigwa ikahe gahoze imirima hanyuma ikongera ikayica mu nyuma cyo nosigura mu wa mugani nuko mbona bamwe bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye kwari tuzi yuko dushitse mu gihugu cy'amata n'ubuki nkuko bari batwakiriye tugashima tukamenya yuko nkuko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha bo tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba gutaha none twogira gute kwata kundi tutoharira
gusa izo mpunzi zisaba ashyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi haseri gukurikiranira hafi agateka k'impunzi zisanga leta ya Tanzania ikwiye gukurikiza amategeko agenga impunzi no kubandanya iha ubuhungiro impunzi zose zibona yuko icyo zahunze sanke kitarakemuka
badufate nkuko turabavuka gihugu twavuse mu gihugu cy'u Burundi turahunga nkuko abandi bose impunzi zose zihunga batwakire neza bongere batwongereza gafashanyo kariho dufasha tukamara iminsi dufashwa bongere baduheriho n'imiti nkuko twavugwa kongere tuvugwe nka kujya naha twavugwa
icyo dusaba UN nuko yodukingira kweri ikadufata mu mugongo karaba yuko twoba dukingiwe bakaraba ukuntu bo dukingira kweri bikwiye kuko turabona yuko umenga ataturengeye kuko ntitubona ingene bimeze n'ingene bizotinda bihera atari bo badufashe mu mugongo
akamo noterera leta y'u Burundi nitwongeze imfashanyo kugira ngo nabo abantu bavuga yuko batotaha ahubwo boje mu zindi nkambi nabo babyiyumvemo nkanje batahe
umutegetsi mukuru w'ishami gishyirahamwe ono gita ku munzi ku isi ya Ser Filippo Grandi mu nama aheruka kubera mu nkambi ya Nyarugusu yavuze ko mu mwaka uheze yakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi yasanze hakira tunenge twinshi mu bijyanye n'umutekano kwiye kubwiye mpamvu yashimangiye ko haseri minsi yose izobandanya umugambi wayo wo gufasha impunzi zose zisanga ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka nk'uko bisabwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu bitigiri bishasha byatanzwe na haseri tariki 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2022 impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania ni 145,888 gusa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
James Jovini tu gushimire mu gihe abarundi bahungiye muri Tanzania bakomeje gutahuka abarenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakambitse by'agateganyo mu nkambi ya Sange iri muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba bw'igihugu bo baravuga ko bugarijwe n'inzara kuko bamaze ibyumweru icyumweru kimwe badahabwa ibifungurwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri muri Uvira yabikurikiranye.
Aba barundi biganjemo mu ntara cy'ibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Kongo aho bakambitse muri Sange. Bamwe bari munsi y'ibiti abandi bari mu rupangu mu gihe abandi nabo bari mu bihangare. Shimira Imana Desire n'umwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo yageze muri inkambi y'agateganyo ya Sange mu kwezi kwa gatandatu avuye mu ntara cy'ibitoki komine Rugombo. Avuga yuko yahunze igihugu cyiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko gushaka riri ku butegetsi mu Burundi.
Icyatumye mpunga jewe nakore umugambwe senere abo tudasangiye umugambwe rero niho bantoteje ngo kwera tuzavuga ururimi rumwe iyo bagiye mu myerekano jewe sindimwo iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo nico chatumye jewe baca banyamora nka ndomo kugira ngo bakomore ntibakwirukana ku murango barakureka ukajyama mu nzu maze kwinjira mu nzu isazi n'ijoro cyangwa saa 5 bumva basebe ku muryango bakwita imigere soho tukumesure n'imvugo bakoresha hanyuma rero ubonye aho ucuka cha wiruka aho niho usubirayo ko nta mutekano wawe ubuhari
ku bwa siho mana Elizabeth wovuye mu ntara gitega nawe yemeza yuko yahisemo guhungira muri Congo nyuma yaho umugabo we shimutiwe n'abantu bataramenyekana
baradutoteje tubayeho nabi abagabo barabomora ubabana tubafise uko ntibafise base niba base bazogaruka ntitubizi ubwo rero mwo dutabara mukadufasha impamvu natunye mpunga baratoteje umugabo wanje aromoka
bakavuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Gitega
ni mbande bamutoteje
ntitubize tubaza kubomora inzu
gute
baraza bagabomora inzu ngo sohoka hayima mbere mu kugenda yanyuze mu idirisha ariruka
aba barundi bari gusaba ubuhungiro baramunkambi yagateganyo yasange bagaragaza yuko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icumweru badahabwa ibifungugwa
nagiye guhiga mu bakongomana kazi nakabuze ndavuyemo ndatasha ndi mutwana dutanu umunsi ugira dufungure ni ngorane
biragenda gute kugira ngo ufungure wowe
kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi hari igihe utombora ugasanga uraronse waguraho kajumbu umuntu agafungura
gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani
hano biragoye n'ujyubona sohora isuka akagenda gukora hari giye abagize amahigwa akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari waza kumuha ako kazi ariko ngaha utarose umukongomani mumenyana guha akazi ntugende uragenda utazi uraguma ngaho hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga ibyo uragenda mugamugiye utagiye uca wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarara inzara
maze ibibazo biyo cyane twe rero abagabo n'ikibazo kirekire cyane abadabana mitende urarengana gatoyi hari aho bita abadjm cyangwa anere aho nyine urafashwe hari ngene waruze niyongero ufatiwe mu nzira kubera atakundi utari burari mu gahinga wemerwa biba twadumbi dutanu waronka ukamusigira mukabandanya ukahita ubwira umwana byagenze kunanze kumererwa nabi ageza wakubiswe ufisaga telefone aho ugasize ngaho nyene nta durekwa gushobora ufise ariko nta kundi ukabusha kuyangana
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri sangi avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro andi makuru ava mu gihugu cy'u Burundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara ya Cibitoki bahunze inzara bitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
igira hirya ariko mada nk'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda banashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndi
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi Mwite gurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Croya.
Combo taxero ni hano kwijwi rya America muri weekend mukomeje kumva radijwi rya America ivugira Washington DC. Uganda ikomeje kwirukana abaturage ba Kongo bahungiye ku mipaka itandukanye ihuza ibyo bihugu. Ibyo rya America yohereje umunyamakuru wayo Ignatius Bahizi ku mipaka ya Bunagana na Busanza kureba uko icyo kibazo gihagaze dore uko yasanze bimeze.
Abasaba ubuhungiro barenga 2020 nibo bamaze kwirukanwa ku mipaka itandukanye hagati ya Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu cumweru gishize ubwo abashinzwe umutekano wa Uganda batangiye iki gikorwa. Nkuko mukuru w'inzego zishinzwe umutekano w'akarere ka Gisoro gahanya urubibi n'akarere ka Rutshuru Shafiki Sekande abitangaza, abasaba ubuhungiro baturuka muri Kongo babaye intandaro y'umutekano mu ruhande rwa Uganda batangira kwangiriza ibidukikije ndetse no kugira isuku nke. ati kandi n'amategeko mpuzamahanga ntabwo yemerera impunzi gutura hafi igihugu zihunga
impunzire ahanshalo n'abantu emitwari ibiri na ruenda
ati kugeza ubutumazi gukura ku mipaka itandukanye impunzi irenga 2021 zari zituye ku mipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko tuzakora iki gikorwa kugeza igihe tuzabavanaho bose turasaba abayobozi b'inzego zibanze gufatanya natwe muri iki gikorwa no kutwereka aho hose impunzi zihishe tuzatangira gufata abakira impunzi mu mago yabo ndetse n'abazikodesha amazu ibyiza bazibwire gupakira ibyazo zije mu nkambi y'Inyakabande cyangwa zisubire muri Kongo
ahereze Inyakabande ubegaruke iki igaruke yo Kongo
uyu mukuru w'umutekano ngeraho kwa bo bantu bari bimukiye ku mupaka batazwi na guverinoma ya Uganda bityo bakaba batarigeze bafatwa nk'impunzi kuko abasaba ubuhunzi nyabo bagomba kuja mu kigo cy'impunzi cy'Inyakabande kwiyandikisha avuga ko benshi muri aba bahisemo gusubira mu gihugu cyabo hafi na Rukiro aho leta yabo yashinze inkambi y'abantu bahungira imbere mu gihugu icyakora zimwe mu mpunzi zagaragaje ibitekerezo bitandukanye ku cyo gusubira muri Kongo haba mu karere kagenzurwa n'abarwanyi ba 2023 mu gice kirimo igisirikare cya leta cyangwa Inyakabande mu nkambi
none rero ndikumva ngo barenda kuja mu nkambi ariko njewe abana ntabajani rucuro kuko ntonabona itike yo kugira gute yabavana rucuro ariko Nyakabande ntabona uko wenda naja gukora n'umuntu 5000 ngajana ajana umwe umwe ari kugama ngo n'ubuhungu
government yabano bagabo bariho aba ngaba bano bafashe kino gihugu bano yimuvenduru bano baturage nabo ntabari bayanze ariko inkoni kuvuga ngo baje ku ngo bakabakubita bakabatoteza nabi bakoresha uburetwa none n'abaturage bo no kuvuga ngo ntibajanya kabandi be bari hano bari kuje guhinga yutwaka twabo just bakaza hano bagahinga bagasubirayo kuko Nyakabande tabiryo bihari bihagishe byo kutubeshaho dushaka tujire ucuru niyo hari ibiryo byinshi niyo hariho n'ubufasha bwinshi
umuyobozi w'umujyi wa Bunagana hano rubibi na Kongo bwana Ismail Ndayambaje avuga ko kuvana impunzi aho hantu babyakiriye neza kuko zimwe muri serivisi nk'isuku zari zidahagije ku bwinshi bw'abantu bari bahasanzwe n'abahunga kandi akabibidukikije byari byatangiye kwangirizwa ku buryo burenze
turabashimira cyane kuko rwari umutwaro Bunagana Town Council yikoreye uburyo twebwe twatekerezaga ngo government imwe ntabwo idutekerezagaho babaye babishobora bakomeze badufashe gukora isuku ryo muri Bunagana
amakuru y'umutekano hakurya y'umupaka mu karere ka Rucura avuga ko ibintu bikimeze nabi ku buryo inyeshamba za 2023 hamwe n'igisirikare cya Congo FRDC begeranya kabareba na ingwe akabimirwa n'ishobora kongera gutangira igihe cyari cyo cyose abategetsi ba Uganda bavuga ko kuva aho umupaka wa Bunagana wafungiwe na guverinoma ya nyuma yo gufatwa n'inyeshamba abanyekongo benshi ndetse n'abandi bagerageza kugira mu mujyi wa Rucuro ubu bakoresha umujyi muto wa Kitagoma muri Busanza Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Ignatius Bahizi umunyamakuru ijwi rya Amerika muri Uganda tugushimire cyane kuri iyo nkuru mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi deka tugaruke mukanya
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Reka noneho tugarukiye mu Burundi aho umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere utangiye mu gihugu havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije avugwa kandi n'ubucucike bw'abanyeshuri mu byumba by'amashuri ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
Nanezero cyane kuba nkuye kake kare nkaba narinda hashashaye dahashaka nifuza kutoronka kazi mpeza bashuwe kaminuza yose nzoyiheza.
Aka kana kakigeme ni kamwe mu bihumbi z'abanyeshure batanguye umwaka w'ishure w'imbibi na 2022 ushira w'imbibi na 2023 mu Burundi bo mu mashure y'intango nshingiro na yisumbuye. Cyo kimwe na bagenzi be bo ku ishure nshingiro rya ubanza ya mbere bishimiye kuba bahonyoje ikirenge mu mwaka w'indwi ya mbere.
Ngiye kubyifatamo neza kukubera ngiye mu w'indwi numva nezerewe akamwe mwe ni kenshi
nteguye ko nyine nzoza ndavuga utuntu nyine nkacwe mu w'indwi
nzoza ndika tagufye na nyene nsome kaye ndabiborose
ega kubishira mu mutwe
ni mboro
ndahimbaye gose kwa nave mazi ya uniforme za kaki
nane zorowe cyane kuba nkuye kaki kandi nkaba nari ndahashashaye ndahashaka nifuza kutoronka kazi mpeza bashuwe kaminuza yose nzoyiheza.
Ego vrema urugendo ruracari rurerure no bahandura kuzareka kwishinga ubwo buhumbu.
Ababyeyi nabo bemeza ko ari hamwe nyene hibanga riheberwa naho ubundi ibikoresho by'ishure byaduze ku rugero ruteye ubwoba.
Nkaje ndebye uburyo mbayeho ntabwo mbona yuko noronka amafaranga kugura amakaye kuko urebye igiciro ni kirekire cyane. Ntabwo tushobora kuronka amafaranga yo kwigisha abana, abana bazokwicara no mwaka ntabwo bazokwiga kabisa kubera urebye ukuntu tubayeho n'ukuntu igiciro n'ibintu byose biguma biduga amakaye yoye ararenze ararenze
mpenzi uko tubona umenga ibi biciro byarenze hanira urabye umuntu ariko araja kubaza sanfe ugasanga bariko bakubwira ko ari noti ya 2
kaye impapuro ijana twahora tuyigura amafaranga atarenga igihumbi cyangwa ari munsi y'igihumbi ariko ubu munsi igurwa amafaranga 2,000 n'ayandi makaye yose zose zaraduze. Aho ntitugiye kuri uniforme ucuraba rero nk'abantu bari baciriritse benshi n'ukuri bariko barahagarika ibyo gusubiza abana ku ishuri
n'abantu uburyo bwo kubasubiza ku ishuri. Abanyeshuri niborohewe mu gushika aho biga cyane cyane bakure yaho amashuri y'indaro yabatumbereye bitewe n'ubukene bw'ibitoro. Aba bavuganye n'ijwi rya Amerika bari ku murwa mukuru wa politiki Gitega.
Navuye i Karusi ndiko ndagenda muri Kiganda nakoresheje amafaranga y'ishuri. Ubu tugabanirize ibiciro tugata turagenda ku biciro bigufiya kuko biradutwara imitahe myinshi kugira dushiyeho tuti.
Nagiye mva i Bujumbura naciye makamba nje kwiga ino onye. Namera metero nk'ibihumbi nka 20 twakoresha nk'ibihumbi 10.
Navuye i Mwaro ndiko nje i Karusi. Oya nyene biragoye nyene ahubwo ni kuraba bagapfuma bapfunguza kubera nyene biratugora. Nko gusahura abavyeyi nyene namwe murabibona.
Nje gukoresha
navuye i Mwaro nkaba ngiye kwiga i Bugenyutsi ndabona yuko nja gushikayo ngira n'amahera bantekereye yaheze. Ikintu nosaba ni uko icyo gitoro cyoboneka bakatworohereza.
Uyu mwaka leta yongereye amafaranga itanga ku munyeshuri umwe mu ndara agaburirwa ariko abayobozi nk'utwariza cy'ibitoke basanga ari nk'ima mu bugaragwa.
Si ibintu bize gukuraho uburemera amashuri yari afise kuko turavye ibiciro ku isoko umurengera aho ikiro kigeze ku 3 cy'umuceri biharaga navyo ku 1,800 ngereranije nko mwaka uheze twagaburira abana bashika ku 300 nshobora guhura n'amafaranga leta iduha ku munyeshuri. Ayo mafaranga 800 cyangwa 900 akongererezwa niburi no ku mwana bo muha basi ni 15 ku munsi.
Joseph Nyandwi umuyobozi w'indero mu cibitoke asaba abayobozi gutahura kigoro ka leta mu bihe by'ubukene irimo.
Abayobozi b'amashuri arifise uburaro nuko bagerageza kujya barabi bagerageza kuyakoresha neza babandanya bakoresha neza cyane cyane ko babona ko leta yagize akunguro isaheriza iravye uko biciro bimeze.
Umwaka w'ishure watangujwe ku rwego rw'igihugu n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana yahisemo kuja mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yagabishije abarimu bateyenda abanyeshure n'abatakazi bakaja kwisumama handi.
Ko kwibagira gusubira kuvunira kagohe abarezi bamwe bamwe badakora akazi bajejwe usanga bigiriye gukora ibyabo bataye abanyeshure mu mashure bagacererwa canke bagasiba uko bishakiye be nabo bayobozi canke abo bigisha bazohanwa hisunzwe amategeko. Nitwo kwibagira kandi kugabisha babarezi bataye umurongo bakagoba izo baragiye. Dusabye abajejwe indero intwaro n'ubutungane guhasha iyo ngeso iranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu.
Ku rubuga rwe rwa Twitter Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse agira ati uyu munsi abana b'u Burundi batangura umwaka w'ishure mushasha ndabifurije amagara meza ubwitonzi n'ubwira kugira ngo bige bamenya kuko aribo kazoza igihugu cyacu. dusabiye abigisha abarezi gukomera kwibanga bidasanzwe ryo kurerera Burundi. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika rero reka mbere yuko dusezeranaho dukomereze muri Kenya ahatangiye gahunda yo gupima indwara ya COVID-19 na malaria hakoresheje ibikoresho bipima izo ndwara nyine byakorewe muri icyo gihugu. Turabibaza Oriane Itangishaka.
Icyo cyuma gishobora gupima umugera wa COVID-19 hamwe na malaria nk'uko bimenyeshwa n'ibiro by'igihugu bijejwe ubushakashatsi bw'indwara muri Kenya. Bivuga kandi ko vuba icyo gipimo gitanga inyishu mu buryo bwihuta kigiye kurungikwa mu bihugu byo mu karere. Abahinga bo kuri ivyo biro batanguye gukora icyo gipimo kuva ikiza cha COVID-19 gitangura kugira bagwanye hamwe izo ngwara zibiri. Igihugu cha Kenya kibaye icya mbere mu karere gikoze icyo gipimo kijanye n'ubuhinga busabwa mu gupima izo ngwara zompi. Ni mu gihe indwara ya malaria yandukira abantu imiliyoni 3.5 igahitana abashika 10,000,000 buri mwaka. Iyo ndwara niyo ya mbere ihitana abantu benshi muri ico gihugu. COVID-19 niyo yaje kuremera igisata cy'ubuvuzi cyari gisanzwe kidafise ibikoresho bikwiye byo gupima izo ndwara ugereranyije n'ibihugu biteye imbere. Umuhinga akaba n'umuhanuzi mukuru mu ishyirahamwe ry'abayobozi mu bijanye n'indwara ya malaria muri Afrika, Willis Akwale, avuga ko iyo ari intambwe ikomeye kuri Kenya no ku mugabane wa Afrika.
Mbere yuko rero dusezeranaho reka tubibutse muri make amakuru twabagejejeho muri kuri iki gicamunsi. Twabwiye ko mu Burundi hari umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere ukaba utangiye mu gihugu. Havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije, hari kandi n'ikibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri mu byumba by'amashuri. Muri Tanzania twabwiye ko leta yongeye gusubukura gahunda yo gucyura impunzi z'Abarundi zifuza gutaha ku bushake bwazo. Abagera hafi kuri 500 bakaba bazataha ku munsi w'ejo. Mu gihe rero Abarundi bahungiye muri Tanzania bakomeje gutahuka, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho habarenga 500 bamaze amezi 2 basaba ubuhungiro muri icyo gihugu, bakambitse by'agateganyo mu nkambi ya Sange iri muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba. Baravuga ko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa. Naho muri Uganda ho leta ikomeje kwirukana abaturage ba Kongo bahungiye ku mipaka itandukanye ihuza ibyo bihugu. Ijwi rya Amerika rero ikaba yabagereje inkuru y'umunyamakuru wacu twoherejeyo. Mu mahanga, ingabo z'intara ya Tigray zimaze iminsi mu ntambara n'iza Ethiopia zatangaje ko zigiye guhagarika intambara kugira ngo zitabire ibiganiro by'amahoro. Naho mu Bwongereza, umwami Karoli wa gatatu kuri uyu wa mbere yagejeje ijambo rye rya mbere nk'umwami kubagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntahatu yasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nge naho mukanya kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwi
ijwi rya Amerika.